Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi. Sangwe Kaze nchuti bakunzi ba radio Inzamba gatika kawe Kaze murano makuru twateguriye kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 13 rusama umwaka w'2023 ariko bateguriye ahagaze kuri zingingo nkuru zikurikira. Imyaka 8 irarumanye neza umugwi w'abantu hatwe gutembagaza ubutegetsi mu Burundi hari ku igenekerezo rya 13 rusama umwaka w'2015. Hari hamaze iminsi imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, ikiringo sentare yo mu ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika yo mu buseruko ya se yerekanye ko gice kubiri n'amategeko muri ano makuru turabigaruka ko. Abantu indwi barabuzwe irengero mu isanganya ry'ubwato mu kiyaga Tanganyika kuri uyu wa gatanu. Ubwo ubwato bwibiye bivuye ku buremere bw'ibyo bwari butwaye byabereye muri komine n'intara ya Rumonge. Nayo umunyororo wo gufungwa ubuzima bwose kuriha indishi y'akababaro y'amafaranga miliyoni 20 nico gihano cahawe umunyagihugu Fidel Ubucumi w'imyaka 48 wo ku musozi Gihororo komine Gatara ku muhingamo wo kuri uyu wa gatanu na sentare nkuru y'intara ya Kayanza. Yagirizwa kwica abana biwe babiri, umwe w'imyaka 6 n'undi w'imyaka 4 acumi simbugita. Ido nido yano makuru ni mukanya, mugume hafi ya radio Inzamba agateka kawe.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Turongeye kubaramutsa. Abantu indwi barabuzwe irengero mu isanganya ry'ubwato mu kiyaga Tanganyika. Ubwato bwari buvuye mu Rumonge, ubwo bwato bukaba bwari bwunguruje abantu bwerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu rishiru wa gatandatu. Amakuru ava mu barokotse akaba avuga ko ubwo bwato bwibiye bivuye ku buremere bw'ibyo bwari butwaye. Francine Kanyange niwe yaduteguriye iyo nkuru.
Amakuru y'iryo sanganya ry'ubwato ryabereye mu kiyaga Tanganyika yatanguye kumenyekana mu ijoro ry'uyu wa gatanu. Abafisa babo bafashe urugendo ariko barokotse nibo batanguye kwemeza amakuru. Amakuru ava ku kivuko cya Rumonge avuga ko ubwo bwato bwahagurutse nk'igihe cy'isaha 11 z'umugoroba. Bageze hafi izinja rya Ubwari berekeza muri Congo, ubwato bwaciye bwibira. Ubwo bwato bwariko bwerekeza Ibaraka muri Congo nyene nk'uko amakuru ava mu Rumonge akanemezwa n'abarokotse abivuga. Abantu indwi bagizwe n'abakobwa babiri, abakenyezi babiri hamwe n'abagabo batatu nibo batari bwato bwe gushika mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu. Inyuma yo gutabaza, abasirikare bakorera mu kiyaga Tanganyika bagerageje gutabara. Ubwo bwato bwarimo abantu 26 bwari butwaye n'ibinyobwa bya Burundi bijyanwa kudandarizwa muri icyo gihugu kibanye cy'u Burundi. Abashyitse ku icumu muri iryo sanganya bamenyesha ko ubwo bwato bwibiye kubera kuremererwa n'ibyo butwaye. Gupakira ibintu byinshi mu bwato biba abajejwe ikivuko cya Rumonge babona, ariko bikiganzira ubwo buryo bwo kwiyunguruza kubera ibiturire.
Francine Kanyange arakoze. Inkuru iciye ku masonga. Umunyororo wo gufungwa ubuzima bwiwe bwose kuri hindishi y'akababaro y'amafaranga miliyoni 20 atayarishe azoce yongera gucirwa umunyororo w'agatsindikiro w'imyaka 100 ukwakwa ubwenegihugu nivyo bihano sentare nkuru ya Kayanza yahanishije Fidel Ubucumi w'imyaka 48 wo ku musozi Gihororo komine Gatara ku muhingamo kuri uyu wa gatanu. Ni nyuma yaho yagiriwe n'icaha cyo kwikora mu nda mu kwica abana biwe babiri, umwe w'imyaka 6 n'undi w'imyaka 4 abacumi simbugita. Iryo bara akaba yarikoze mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu inondwi, mukamenya ko Fidel Ubucumi yari yaciye ahunga mu nyuma akaza kwishikana ku gipolisi haheze iminsi 2 kuri uyu wa gatanu. Mu gihe ubwicanyi nk'ubwo bubandanya kwigaragaza hirya no hino mu gihugu, leta ikwiye kugwiza abanonosoye iby'imibano mu mavuriro yose agize igihugu kugira babe hafi y'abantu bafise ingorane zo mu mutwe. Ibyo bishikirizwa n'umwigisha muri kaminuza yanonosoye iby'imibano Paul Nkunzimana. arongera agasaba leta kugwanya ubukene bwuzuye mu banyagihugu igashinga amakoperative. Ni mumwumvirize.
Birakenewe yuko umuntu amenya ubwa mbere na mbere ukuntu abo bantu babayeho, umwe wese ubuzima yagiye aracamo, hanyuma kumenya ingorane zagiye zirahaba, hanyuma n'ukuntu rero urwo rugo rwari rutunganijwe, ingorane rwari rufise. Urumva rero ibyo umuntu atabifise neza biragoye kugira ngo umuntu ashobore kubyihweza. Ariko rero icyo umuntu yavuga ni uko ubwa mbere iyo hageze yuko umuntu agera ku rugero yuko yica umuntu yica abana, icyo ni kibazo giteye ubwoba. Umva rero akenewe yuko haba abantu bashobora gufasha abantu basa ingorane zo mu mutwe. Ni uko hariho ingorane z'ubwicanyi, ingorane z'ibyaha byinshi mu Burundi. Turazi yuko mu ntara ya Kayanza yo komine ya Gatara, reka mutumo wa Gihororo rizare byose hariho ubukene. Icyo gikene rero muri rusange ni uko ubwa mbere wakene yuko higishwa abantu benshi bashobora gufasha abantu bafite ingorane zo mu mutwe, abapsikologi cyangwa na psikiyatiri, kandi bakabashyira mu masantre do sante no mu bitaro. Icya kabiri harakenewe rwose guhana ibyaha ibyo ari byo byose kandi hakurikije amategeko kandi imeyiboneka. Icya gatatu nacyo ni ukurwanya ubukene, bwa mbere no gushyira hamwe amatungo, indimiro, kugira ngo bashobore gushyiraho amakoperative, hanyuma kandi bashobore gukoresha imashini zo kurima. Icya kabiri nacyo harakenewe ingingo zo guhagarika iduba ry'ibiciro. Hanyuma icya gatatu cya nyuma nacyo harakenewe uko ubutunzi bw'igihugu buja mu birimwe igihugu ku nyungu z'abanyagihugu.
Mu gisata c'ubutungane kandi igihano cyo gufunga ubuzima bwabo bwose ukurihindisha yakababaro y'amafaranga imiliyoni 5 n'ukwakwa uburenganzira bwo kuja ahakoraniye abantu benshi nico kuri uyu wa gatanu sentare y'igihugu ya Kayanza yaraye iciriye abagabo babiri bavukana aribo Ntakimazi Simeon na Mugisha Claude, bakaba ari abo ku misozi na komine Rango. Ni nyuma yaho bagiriwe n'icaha cyo kuba kwigenekerezo rya 2025 z'ukwezi kwa Ndamukiza barishe uwitwa Florence Nizigimana, uwo nawe akaba yari umugore w'umwe muri abo bavukanye. Ido Nido na Edi Claude ni inahazwe.
Abagabo babiri barengukijwe imbere ya sentare babazwa urupfu rw'umukenyezi Florence Nizigimana. Umugabo wiwe Claude Mugisha yavuze ko mu gatondo ko kwigenekerezo rya 2025 Mukiza yaherutse umugore wiwe yazindukiye kubagarira umurima w'umuceri wari mu mwonga w'uruzi Nkokoma ruca muri komine Yarango, mu nyuma akaza kumva ko mukiwe yatowe ikiziga kireremba mu ruzi Ruvubu. Uruzi Nkokoma rwisesamwo ku ruhande rwa komine Muhanga. Ni mu gihe ku mubiri w'ico kiziga hakaba haboneka ko yishwe acumiswe imbugita yongera kubitwa n'ikintu mu mutwe. Naho abavukana baburanye bahakana icaha, bamwe mu babanyi kuri uwo munsi uwo muntu yicwa bari bazindutse kare muri uwo mwonga babwiye sentare ko babonye abagabo babiri bavukana bakebakeba muri uwo mwonga nk'abo bazindutse barondera ikintu. Bongera kandi ko umubano hagati ya Florence Nizigimana n'abo bagabo babiri wari wifashe nabi cyane, ku buryo bose bahiga ko umunsi umwe bazomukorera inteba atazitura. Ari naho urubanza rumaze kuja mu mwiherero sentare yaca icira umunyororo w'uguherayo abo bagabo babiri ukurihira hamwe indi cy'akababaro y'amafaranga imiliyoni 5 yongera ibaka uburenganzira bwo gusubira kuja ahari amakoraniro y'abantu benshi. Mu kiringo c'indwi zitatu gusa mu makomine ya Gatara na Rango hamaze kwicwa abantu bane, batatu muri Gatara n'umwe muri Rango. Abaciriwe umunyororo w'uguherayo kubera ubwicanyi nabo bakaba ari 5.
Edi Claude ni nahazwe harakenuye kuri uno wa 13 rusama umwaka w'2023. Imyaka 8 irarumanye neza na neza umugwi w'abantu uhatswe gutembagaza ubutegetsi mu Burundi. Ivyo vyabaye mu gihe hari haheze iminsi itari mike hari imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza, benshi bavuga ko kitubahirije amategeko. Kuri iyo tariki ya 13 Rusama umwaka w'2015 niho ubutegetsi bwatanguye no guturubika uwo wese agwanye ico kiringo, benshi baricwa, abandi barafungwa, baranyuzwa, abandi barangazwa. Mu minsi yakurikiye hari amashirahamwe adaranira inyungu za politiki yo mu karere yituye sentari yo mu ishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika yo mu seruko yase kugira bamenye ko itegeko ryemeza ikiringo ca 3 ca Petro Nkurunziza yubahije amategeko. Basanga nta na gato mushinwa manza Dieudonne Bashayishize yari mu baserukiye ayo mashirahamwe.
Abarundi ntako batagize kugira bamire muri buka abantu mu mugambwe wiwe barahiye yuko badashobora gushigikira iho nyangwa ry'amategeko n'isenyurwa ry'amasezerano ya Arusha. Mashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike ashika ku 300 yari yaramwandikiye muri buku kugwandiko gutwara iperereza yamubwira ati ibintu bizozana ingorane. Amakungu ishiramwe mpuza makungu ni ubumwe bwa Afrika, karere ka Afrika y'ubuseruko n'idini rya Katolika mu Burundi. Abo bantu bose bari bagerageje guhanura baravuga bati umwina w'ubutegetsi ntusenyure intwaro ishingiye ku mategeko mu gihugu kubera kagagazo n'inguvu. Aho biboneke rero yuko umugambwe ushimye gukoresha inguvu, abavuze abana bapfasoni bamwe bakicwa abandi bakanyuruzwa, umugambwe ukambera nk'ugomba gushiramo impari inyuma yaho batereye ubwoba sentare jejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro, abacamanza bagatega ubwoba yuko bategerezwa kuvuga ibyo nkuru nziza gomba nakagwiki wataro uko bakicwa. Amashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politiki yaragiye muri sentare, amashirahamwe mu karere kose bagiye muri sentare yubahiriza sentare ijejwe kubahiriza amasezerano yashizeho umuryango wa Afrika y'ubuseruko kugira ngo barabe koko ko iyo ngingo yafashwe na sentare yajejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro mu Burundi yubahiriza amategeko ashiraho umuryango wa Afrika y'ubuseruko bigahura kandi n'amategeko yubahiriza n'amategeko ari mu Burundi. Niho rero iyo sentare yashikiriza ko ikiringo cha 3 caho nyanze ibwirizwa nshingiro y'u Burundi kigaho nyanga n'amasezerano ya Arusha iryo bwirizwa nshingiro byari byubakiye.
Kubera iyo ngingo yafashwe na sentare y'ishirahamwe y'ibihugu vya Afrika yo mu seruko, leta y'u Burundi yari kuba yaratanguye gusubiza mu ngiro ivyononywe n'ico kiringo ca Petero Nkurunziza ikanashumbusha abo bose bakorewe amabi kubera co. Dusubire twumvirize Dieudonne Bashayishize.
Hariho rero abantu batanguye kuvuga ngo ugo rubanza ngo ntacu rukimaze ngo kubera Nkurunziza yarapfuye. Nta Nkurunziza yigeze yitwarigwa muri yo sentare u Burundi nibwo bwitaba, no kuvuga yuko Nkurunziza atari umuburanyi mu rugo rubanza, no kuvuga yuko abaho atabaho nta kintu na kimwe biheza ngo bihindure. Hari abandi bavuga ngo sentare ya Afrika y'ubuseruko ntifise ububasha bwo gusubiramwo ngo imanza zaciwe ngo na sentare yubahirize ibwirizwa nshingiro. Ubwo rubanza rw'iyo sentare ntigwaje gusubiramo urwaciyeho, ariko iyo sentare ya Afrika y'ubuseruko yashizweho ku bushake bw'ibihugu n'u Burundi burimo. Iyo rero igihugu giciye mu rwego urwo ari rwo rwose, rwaba urwego nshingwa ntwaro bita executive, rwaba urwego rutora amategeko legislative, cyangwa rwaba urwego rw'ubucamanza, ingingo zose zifatwa n'urwego rumwe n'ingingo zitirirwa ico gihugu. Mu gihe rero iyo ngingo yafashwe, umunyagihugu wese cyangwa ishyirahamwe ryo mu karere barafise uburenganzira bwo kuja muri iyo sentare bakabaza ati mbega iyi ngingo yafashwe n'urwego yoba yubahiriza amategeko yo mu karere cyane cyane n'amategeko yo mu gihugu imbere. Ibyo rero nibyo sentare yakoze. Mu gihe rero bimaze kuvuga uko, no kuvuga ko inkwezi ya marere abazanye ingorane mu gihugu arabazanye ico kiringo giteye kubiri nibwirizwa nshingiro bikigatera kubiri n'amasezerano ya Arusha. Guhera rero ubwo rubanza rucitse, umuntu yisenze ingingo za 38 na 44, igihugu cy'u Burundi cyategerezwa kuba caratanguye gushira mu ngiro ubwo rubanza. Umukuru ushira mu ngiro neza inkwezi za marere zimaze kuboneka, abafungiwe ubusa bategerezwa kubanza bakabarekura. Abantu bahohotewe bazira ko bariko baharanira ukuri bagasubizwa gateka bakezwa, abantu bose bariko bambikwa iceyi kubera bahagarariye amategeko. Ubwo rubanza rwaje gusubiza umuntu wari we wese mu kibanza ciwe. Abari baragiye kwisunza ry'inzu bavuga ngo we mama bani bo bansiba igihugu, abansi b'igihugu nabagitaye mu kaga kubera umwina w'ubutegetsi. Ubwo rubanza rero nico kintu rumaze rwari rukuye rero kumurikira abatwaro no munsi kugira ngo ubwo rubanza rube umurongo wo kunywanisha Abarundi bagaruke kuri uko kuri kwavuzwe na Sentare, kuko intandaro ya byose nico kiringo kidakurikije amategeko.
Yego shimwe manza ya Dieudonné Bashirayishize tumira mate mukanya anu makuru kwa wateguriye arabandanya.
Inzamba.
Abakozi b'ishirahamwe ryo kuziganya no kugurana na Dukuze Microfinance barasaba ubuyobozi kubasubiza ku mishahara yabo bakuwe ko kuva mu 2017 kumvuza ubutunzi bwari buhagaze nabi. Muri iki gihe abo bakozi babona ko atampamvu ko baguma ku mishahara bashigwe ko ico gihe kubera ubu bibigega byasubiye kubomboka. Amakuru twahawe na bamwe mu ofisi mitahe muri iryo shirahamwe bari mu bafata ingingo bebeza ko ico kibazo bakizi kandi bariko barakora uko bashoboye kugira bagikure mu nzira. Bakaba bagiye kubongera ibice 15% kwijana mu mpera z'uku kwezi kwa gatanu. Ni inkuru tubaza a La Majesté barenga.
Imishahara yo bakoze bishiramwe Dukuze Microfinance yari yaragabanijwe kugeza ku bice 33% mu mwaka wa 2017 bivuye ku bigega bitari byifashe neza kuko byavundikiwe mu nama ya bose. Ariko rero ibibazo bakoze nuko abarongo bisata bimwe bimwe bo batigeze bahengeshanya kwiyongera ubusho bidugeza n'imishahara, abandi batubitse wavubi. Ibindi bavuga ko kisanzwe bibabaza nuko mu ngingo zifatwa abo bakozi batagishwa n'inama, kandi bamwe bamwe muri bo bamaze kuba banyamitaye muri iryo shirahamwe basaba ko bokwibukwa bakareka kuguma bitaho gusa barongoye igisata by'ishirahamwe.
No munsi igituma dufite agashavu, dufite agashavu karenze no kumenya ngo umukozi ntavugira, umenya umukozi ntakarusha na gato yoronka. Ariko kuva icyo gihe abayobozi abo hejuru abadiregiteri bamwe biyongera amahera, biyongera uburusho, biyongera imishahara. Ibyo bakabigira muri twebwe abakozi benshi bo muri iyo myaka n'abagisiyoneri n'abanyamitahe muri iri shirama ryacu rya Dukuze Microfinance, mugabo bakabigira ataramagishijwe inama. Nubwo turi abakozi dusanga turi abanyamitahe, nibaze yuko batakiyongera uburusho ngo biyongere amafaranga atababakishije ko ikintu na kimwe. Dusubizwa amakontra yacu ya kera, dusubizwa imishahara yacu ya kera. Kuko ishyirahamwe rihagaze neza, tumenyamenya n'ubwo burushaho kuguma biha, bukihawe akazi gatoya cyane mu bakozi benshi basanzwe bari muri iryo shyirahamwe.
Amakuru duhabwa na bamwe mu banyamitahe bari kandi no mu bafata ingingo ni uko icyo kibazo kizwi kandi kiko kiratorerwa inyishu. Ubwa mbere bavuga ko imishahara izokongerezwa kugeza ku bice 15% mu mpera z'uku kwezi kwa Rusama 2023, bakavuga ko ibyo bivuye ko babona ko bukebuka ishyirahamwe riko riyasubira ku murongo w'ubutunzi. Baremeza ko abarongo bisata bitandukanye batangiye kuronswa uburusho bari barabakuye ko uhagiye gukurikira abandi bakozi basanzwe. Bongera bavuga ko kuva mu kwezi kwa gitugutu 2023 bazosubira bakongera kandi bice 10% mu ntumbero yo gukwiza ibice 25% yongera ku mukozi wese w'ishyirahamwe Dukuze Microfinance.
Tumushimire Alain Majesté barenga. Itariki 11 Rusama isi yose yibuka imyaka 42 umuririmbyi Bob Marley yitabye Imana. Mu kiganiro ku isoko cuno munsi dushimikira ku butumwa buri mu ndirimbo z'ico gihangange cy'umuziki wa rege. Ku isoko mwishikirizwa na Emile Nibasumba.
Ku isoko. Ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo, Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Kwa 11 Rusama ni hisi yose yibuka urupfu rwiwe. Imyaka 42 yose iraheze Bob Marley yitavye Imana, ariko umuziki wiwe ntiwigeze uzimangana, bivuye cyane cyane ku butumwa burimwo. Ubutumwa bumwe bumwe bw'uwo muririnzi rurangiranwa nibwo dushimikira ko mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 13 Rusama mu 2023 muri kumwe na Emile Nibasumba. Bati haguruka mugwanira gateka kanyu, abaririmbyi batari bake baguma basubiramo indirimbo ziwe gushika ubu haba mu biteramo canke ahandi. Umwanditsi akongera akaba umuririmbyi Robert Nesta Marley yarazwi cyane ku izina rya Bob Marley yari afise ubutumwa budasanzwe. Innocent Muhozi umumenyesha makuru akongera akaba umuyobozi w'imbonesha kure Renaissance yarakurikiranye cyane ibijyanye n'urugamba umwami w'umudiho wa rege yarimo.
Yarigeze kuvuga ati twarageze aho mu buzima bwacu twari gufata inkoho cyangwa igitari, ati twahise mu gitari ariko urumva urugamba ni rwarungi n'abantu bari ku rugamba yari ku rugamba mugabo rugamba rufise iteka kuko rwa rugamba rubwo ko abantu bose ari bamwe ko atakirengeye atabwoko burengeye ubundi atawukwiye gukiniza abandi kubera yitwa ko afise amafaranga cyangwa ubushobozi bwa politiki ko agomba kuba ubutungane ntahe mu bihugu byose. Nibyo rero Bob Marley umuntu ashikira miliyoni amajana z'abantu ku isi mu muziki uryoshe cyane utambika urimo n'ibyo byiyumviro no kuba ko umuntu yigishije cyane yakanguye abantu benshi cyane bw'abakabakangura bajana mu nzira nziza atari inzira yo kwicara atari inzira y'urwamo ari inzira yo kuvuga ati abantu turi bamwe nta mwirabura nta mwera nta muasiatike twese turi abantu nk'uko babivuga ati turi abana bajya Rastafari kuri babivuga.
Ubutumwa buri mu muziki w'uwo yatumye ivyiyumviro vya Rastafari bikwiragira ku isi yose bushobora gufasha iki abategetsi b'u Burundi? Bagenzi bacu ba Radio Inzamba babajije n'ico kibazo Innocent Muhozi.
Ubutumwa buratomoye cyane ni kurwanya karenganyo habe justice intahe kuri bose, kurwanya ubukene abayobozi be barwanira kujya ku butegetsi kuyobora ibihugu no kugira bakura abantu mu bukene abantu bashobore kubaho neza baronka aho baryama baronka icyo bafungura bashobora kumwita abana ku ishuri bashobora kwivuza. Ibyo ni ibintu bitomoye cyane mu ndirimbo nyinshi za Bob Marley ndetse n'abandi nka Peter Tosh bari kumwe n'abandi barasta benshi. Kurwanya ibintu by'intambara zishyigikiye ku moko cyangwa ku karenganyo kujya gutera ibindi bihugu kugira ngo bikandamize ibyiyumviro byo gushimikira ko umwe wese umuntu wese igihugu cyose kirafite uburenganzira bwo kwikukira no kubaho mu iteka kidatwawe n'abantu b'abacangiro. Muri Zimbabwe ni habivuga cyane ati I don't want my people to be treated by mercenaries, sishaka ko abantu banjye basubira ku guterwa ubwoba gukandamizwa n'abamercenaires n'abacangiro. Nibaza ko abategetsi abayobora abandi bose bakwiye kumenya ko atari impungu abayoboye atari ibikoresho byabo bagenda barahonyora ko kugira bashiki iyo baja. Umuyobozi nyamuyobozi yibuka ko icyatumye aba umuyobozi ni ukugira abajejwe kuyobora bamererwe neza gusumba bisanzure baba abantu bagira iteka bose atabakuyemo.
Ishaka hamwe no kwitaho abandi ni bimwe mu by'urwaruka rw'abarundi ngo kwigira kuri Bob Marley kubwa Innocent Muhozi.
Yarabaye umusuderi araba kiri gutuma duto dushobotse nta mashuri yize ariko ishaka n'umutima wo kwitaho abandi n'ugukora cyane kuko burya guhinga afise kujya aririmba yari umukozi abamuzi bakorana bavuga ati gukorana nawe kwari guhangayika cyane kuko uko yakora cyane niko yashaka ko nabo bakora cyane. Ndetse umuziki wiwe ni umunsi wumvirije menga n'uno munsi si w'imyaka 60-65 iheze urabyo nk'indirimbo yavugije muri za 72 za Kirita ukazumviriza uno munsi wogeraniza uno munsi n'izindi zagiye zirakurikira. Harimo igikorwa kiniya cyane harimo gukora cyane kudapfa gukora ngo aho dufe kugira ikora indirimbo ziwe nicyo gituma wumvirije kuva ku ya mbere gushaka ku ya nyuma ubura yuwuhitamo. Iyo shaka rero ryo kuvuga ati ndafise umutima ndafise umutwe nditayeho abandi ndazi icyo ushaka gushika ko nshaka kubaho mu iteka abasigaye yuko ukora ukiga ukumviriza ugahanurwa kuko barasoma cyane bariya abantu bari bari barasta bose barasoma cyane hari basoma bibiliya cyane hari n'abasoma amakuru bagakurikira urabye amafoto yabo bibereye aho bicaye bari kuratera inkuru asanga bafise ibimenyesha amakuru bibiliya yamiri hafi. Ubwenge ntawe ubukurana ushaka kugira ubwenge uraburondera kuko ubwenge nabwo si ikindi ni ukumva aho hantu uri aho hagukikije aho uba sosiyete urimo abantu no kuraba ati ngiki comerera neza abantu twese. Ubwenge ni si ikindi ni icyo ubwenge ni ugutegera ibyo urimo ukamenya n'inzira nziza ufata kugira ibyo birimo ubivemo neza bidateye ingorane nyinshi. Nibaza ko rero ikigo nyamukuru nuko umuntu ataho kwihebura, naho iyo bari mu ngorane zimeze gute nta kwihebura, ahubwo ukugumana ishaka ugakora ibishoboka, ugakoresha umutwe ukiyumvira gushika utemure nk'inzira igushikara muri iryo teka wifuza, mugabo uraryifuriza n'abandi.
Akamaro ntangere kari mu muziki wa Bob Marley ni kumumenyesha makuru akongera kaba umuyobozi wa Television Renaissance Innocent Muhozi yatubwiye mu kiganiro ku isoko tugarukirije ngaha. Turamushimiye twongera dushimira namwe mwese mwaduteza abiri mwari kumwe na Emile Niwasumba naho ubutaha.
Cyari kiganiro ku isoko.
Ubu naho ni wa mwanya w'amakuru makuru yanditswe n'ibinyamakuru muri ino ndwi turangije tuyashekerizwa na Eddie Claude nini nahazwe.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Kaze mwese murano makuru yanditswe n'ibimenyeshamakuru muri ino ndwi. Tubatangurire kuri SOS Media cyandika ku biturire byabaye ndanse ku mupaka wa Gatumba. Urubibe igihugu cy'u Burundi gihana na Kongo iharanira demokrasi. Kubwa SOS Media gutanga canke gutoza igituri rumengo bisigaye ivyemewe n'amategeko kuko bikogwa ku mugaragaro. Uko uwinjiye canke asohotse ariha amafaranga 5000 by'amarundi. Nta rupapuro na rumwe bamuha rwerekana ko yarishe ayo mafaranga. Uwutatanze ahabwa igihano cyo kurindira amasaha 5 kugira ngo aronswe ivyangombwa cyo kubandanya urugendo. Kubwa SOS Media ingenzi zirenga ijana zigenda zigaruka ziraca ku mupaka n'imiburiburi kabiri ku munsi. Uharuye amafaranga y'igiturire yinjira ku munsi agera ku miliyoni w'amarundi. Ikindi ngo nuko ibonekeza ukutanyarutsa mu gutunganiriza ingenzi kuko zitumwanya utari muto. Tubandanye na Burundi Echo kivuga kiduzwa ry'ibiciro by'amazu yo gupanga iduzwa ryabaye ndanse mu gisagara cha Bujumbura. Abapanze amazu barataka batagamba. Burundi Echo caragendeye amakartie amwamwe y'ico gisagara kugira ngo kirabe uko vyifashe. Nko muri quartier ya Mutakura ibarizwa ku nkengera y'igisagara inzu y'ivyumba bibiri na salon yahora ipangishijwe ku mafaranga 150,000 muri kino gihe igeze ku 250,000. Yahora ku 170,000 ubigeze ku 300,000 by'amarundi. Mu nyakabiga iri hafi yo mu gisagara hagati nahone nuko banyena mazu bashinga ibiciro uko babishatse. Inzu y'ivyumba bibiri na salon igeze ku 300,000. Abapanze ayo mazu babona ko umwanya n'umwanya bashobora kubasohora kuko batagira icyo bariha. Banyana mazu bavuga ko badugije bisunze ko n'ibindi byose byaduze ibiciro. Ku bwa Burundi Echo hari hakwiye kuba itegeko ribiraba. Leta ngo yari kwiye kubikurikiranira hafi mu ntumbero yo gukinga amatati ashobora kwaduka mu kibano. Eka no mwishirahamwe y'abaguzi Abuko niko babibona. Pierre Ndwayo arirongoye aremeza ko iduzwa ry'ibiciro ku mazu yo gupanga rishobora guteza ingorane mu kibano mu baba mu gisagara cha Bujumbura. Ariko rero Pierre Nkurikiye muvugizi w'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimwo iterambere ridakumira avuga ko leta ataco irategekanya kubijanye n'ibiciro by'amazu yo gupanga. Tugume mu gisagara cha Bujumbura ariko n'ikimenyesha makuru iwacu. Icyo kimenyesha makuru cyandika ku busuma bukogwa n'abunguruza abantu ku mapikipiki muri komine Mukaza. Abakoregwa ubwo busuma cyane cyane ngo n'abakenyezi aho bigeze ngo basigaye batinya gufata amapikipiki inyuma ya saa 12 zo kumugoroba. Abashoboye kuvugana n'ikimenyesha makuru iwacu bavuga ko mu byo bibwa harimo amatelefone ngendanwa, amafaranga, amasakoshi, amaherene n'imigufu eka n'ibindi bintu by'agaciro. Basaba igipolisi gucungera ico kibanza amapikipiki yunguruza abantu yari yarabujijwe rero kugendera kuva kwigenekerezo ya 21 ntwarante mu mwaka w'2022 nakabiri. Aha niho tugarukirije amakuru yanditswe n'imenyesha makuru ku Burundi muri Nondwi mwari kumwe na Ediclode Nahazwe ndabifuriza kuranirwa aho muri hose tukazosubira ku gatandatu uza.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba. Ninahano rero duce dusozera no makuru twabateguriye nshimire mwebwe mwese mwayateze yompi bagenzi banje bayateguye ndabakengurukiye Josine Kaze mwari kumwe kuri Meko nkaba ndabikebanuye naho butaha.